Kirundi culture amakuru mu Kirundi.
Ndabahaye mwiriwe mwese muteze amatwi ibiganiro vya Radio Indundi Kitire uwo numwanya w'amakuru yo kuri no mugoroba amakuru akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Imiryango ibihumbi 22 yo mu ntara ya Kirundo yo batacho yimbuye mu gihe cy'agatasi kiriko kirarangira mu makomine amwamwe muri iyo ntara biturutse ku ruzuba rwibonekeje nkuko vyashikirijwe n'ubuyobozi bw'iyo ntara. Bamwe mu banyagihugu bamuka mu gihugu cha Congo bahungiye mu gihugu cy'u Burundi basaba amakungu kuva mu gacerere ku ntambara yibonekeza mu buseruko bw'ico gihugu. Bavuga ko bababazwa gushika ubu n'abaguma bicwa. Na ibitigiri vy'abanyagihugu bategekanirizwa kazoza biracari hasi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo bishikirizwa n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo imibano intambamye ngo nuko abanyagihugu bataronka amakuru akwiye kubijanye no gutegekaniriza kazoza abanyagihugu. Amakuru sayo gusa tuwafitiye na yandi Matia wa na Yesu ni wali karatuma amajwi abashikira aya makuru muri komu yashikirizwa nanje Krista Liza Harerimana mukanya inkuru imwimwe ukwayo.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze bamwe mu banyagihugu bamuka mu gihugu cha Congo bahungiye mu Burundi basaba amakungu ko yova mu gacerere ku ntambara yibonekeza mu buseruko bw'ico gihugu. Bavuga ko bababazwa gushika ubu n'abaguma bicwa bagizwe ahanini n'abakenyezi n'abana ariko bagafita umwizero ku iyo ntambara ishobora guhera kubera irabwa n'akarere. Naho biruko barashima ingene babaye mu mutekano mu gihugu cy'u Burundi ariko bagasaba ko leta y'u Burundi yofasha mu koronka ivyangombwa kugira mu kubaho kwabo hano bashobore koroherwa. Idonido na Diodone niyo yanzigamiye.
Abanyagihugu bamuka mu gihugu cha Republika y'Intwaro Rusangi ya Congo bidogera amakungu kwari mu gacerere kuri ico kibazo bavuga ko babajwe n'intambara igumihitana imigwi y'abantu igizwa nini n'abana n'abakenyezi ariko bagafite umwizero ku iyo ntambara kw'akarere kariko karaguruka kugira ngo gatorere inyishu ico kibazo.
Amakungu arihoreye ariko tubabajwe n'abana n'abakenyezi baguma bicwa aho intambara izotinda ihagarare kuko ikintu cyose gifise intango n'iherezo. Turakunda igihugu cyacu badusabye intererano tuzobikora. Nibiba hagati y'ibihugu ariko n'akarere kabangamiwe kuko byose ni by'ubusa kandi ni by'isi kandi bizohera. Tuzosenga kandi tuzotsinda.
Naho biruko bamwe muri abo banyagihugu bahungiye mu Burundi bavuga ko bahabaye mu mutekano na cancana bafite ibyangombwa.
Hari impunzi nyinshi zihungira aha ko bwanje birahimbaye kubaha kuko hari umutekano turumva tumerewe neza no kuraba ingene borondera inyishu y'ibi bibazo. Je ndafise ibyangombwa byose nta nakimwe batugira yego turafise ibibazo ariko bibwirizwa gutoregwa inyishu ikongo nyene.
Ariko abatararonka ibyangombwa bituma baba mu Burundi mu mategeko basaba leta y'u Burundi kubafasha kubironswa naho kubwabo intambamye zitabuze.
Leta y'u Burundi iradufasha ibandanye rero idufasha mu byankenerwa ititaye ku ngorane izina ziriya dufise.
Muri mukakaro umwaka wa 2022 umukuru w'igihugu cha Angola Jean Lorenzo yarahuje umukuru w'igihugu cha Congo Antoine Felix Tshisekedi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame avuga ko ari we ashigikiye umugwanya Congo M23. Aho muri ivyo biganiro bashizeho urupapuro rw'inzira aho muri go havugwa ko intambara ibwirizwa guhagarara abagwanyi ba M23 bagashirwa mu makambi hanyuma bakaba kubigwanisho. Ivyavuye bidashirwa mu ngiro reka n'inama yabereye i Nairobi mu gihugu cha Kenya muri ndamukiza uyu mwaka nyene kuwa 8 Ruhuma uyu mwaka haratunganijwe inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC na Afrika y'ubumanuko SADC y'ukurabira hamwe icokorwa kugira umutekano ugaruka muri Congo. Inama yabereye mu gihugu cha Tanzania mu itangazo ryasozereye iyo nama hakaba hafunditse ko intambara ibwirizwa guhagarara hagatangazwa ibiganiro bidakumira ariko hubahirijwe amasezerano y'i Nairobi n'i Rwanda.
Tiodone niyo yanzigamiye urakenuye. Bamwe mu Barundi bagendana ubumuga bidoga ko bagiye barakumirwa mu bihe vy'amatora yagiye aratunganywa mu Burundi nk'abagendana ubumuga bwo kutavuga no kutumva bashikiriza ko batigera bamenya imigambi y'abanyepolitike mu bihe by'imyiyamamazo kuko batitwaza abasigura mu ndimi z'abagendana ubwo bumuga ivyo bikaba vyatumye baca bikumira mu matora ubu basaba ko umugwi seni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi ko wobibuka uburongozi bwa seni bwemera ko buzokora ibishoboka ino nkuru tuyibaza Jotam Iratuzi
akarero gatangwa mu gihe cy'imyiyamamazo abagendana ubumuga bwo kutavuga no kutumva bamenyesha ko batigera bamenya imigambi y'iterambere y'abiyamamaza uyu ni Wirerme bimaze ubute aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo kugigimiza bo mu Burundi
kenshi twakunze kubona abaza kwiyamamaza ibyo bashyikiriza ni nk'uko bakumira wa mugwi w'abandi bafise ubumuga kuti babakumira gute kuko bariko basigura babandi bajya batumva n'abajya batavuga ibyo baba ariko baravuga ntibabibona canke ngo bavyumve bamwe
kubwiwe ibyo byatumye abagendana ubwo bumuga bagiye barikumira mu matora bagiye baratunganywa mu Burundi
bamwe bahora bikumira mu kuja kwiyandikisha ariko n'ubundi ntacyo bitumarira
Wirere bimaze ubute amenyesha urongo imugujeje gutunganya amatora mu Burundi seni kubu abagendana ubwo bumuga bahimirijwe ko bokwiyandikisha mu matora agasaba umugwi seni ko wofasha kugira ngo ntibacike intege mu kuvugana n'abanyepolitike baje mu myiyamamazo kwitwaza abasigura mu ndagi
sinzi ko mwoza gushyiramo akandi kantu ko tuma bajya baca kwiyamamaza mu gushikiriza ya migambi yabo bitwaza bamwe biga bijya bimenyetso n'abamufise bwa bumuga barabitabura
aha Prosper naho gwamije arongoye mu gwiseni asanga gushira mu ngiro ubwo burenganzira bwabo bigoye
ibishoboka barashobora gukoreka ariko no mu bihugu biteye imbere hari ibintu bimwe bimwe bigoye umuntu umwe aragishiramo nkajya gusantu batorera nimba abantu batorera muri etaje umuntu adashobora afite ingorane zo kugenda escalator iduga ko ibyo byose baragira umuntu atavuga cyangwa atabona atumva neza kuri campagne hari ibintu bisaba uburyo mugaya nisaba ubuhinga cyo cipfuzo turacandika mwaka kugwa dana mezu possible haraho bishoboka naho bidashoboka abantu kubafata kumwe mugahe ari gusanga amadroit amwamwe agoye gushira an execution
icigwa cakozwe ni banki y'isi yose ifadikanije n'ishira hamwe impuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS mu mwaka wa 2018 cerekanye ko ibice birenga gato bine ku ijana by'abarundi bagendana ubumuga nk'uko tubisoma ku rubuga rw'iradio Indundi Kiritiro
Ubuyobozi bw'intara ya Kirundo buvuga ko butewe impungenge n'ingaruka z'uruzuba rwibonekeje mu gihe cy'agatasi kiriko kirarangira mu makomine amwamwe y'iyo ntara uyu mwaka imiryango irenga 2022 yo bataco yimbuye ku bitegwa vy'ibiharage n'ibigori abafundi bari bajejwe gukurikirana umugambi wo kuvomera indimo hakoreshejwe inzuzi zica muri iyo ntara kama ya Bugesera baragirizwa kugira uruhara umukuru w'igihugu yari yashiriye imfashanyo z'ibifungurwa imwe muri iyo miryango yaho kuri uyu wa kabiri ariko yahamagariye abarimyi kubika umwimbo n'inkuru ya Norisi Nduwimana
Amakomine yabangamiwe gusumba yandi n'ugo ruzuba gwaranze igihe cy'agatasi kiriko kirarangira ho mu Kirundo ni busoni bugabira n'igice cha komine Kirundo nko muri zone cewe nk'uko amakuru atangwa n'abarimyi akemezwa n'intwara bivuga uba barimyi bari biteze kwimura nk'ibigori n'ibiharage basa nabifumbereje mu ijambo yashikirije umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri buramatari wa Kirundo Victor Segasago ibiyabigarutse kagira ati
ubu abene gihugu bararima ariko nibimbure bivuye bijyo hindagurika bibi bari bakwiye amaboko mu mpuzu ariko ntibaronka umwimbo waba ari ubiharage cyangwa ubigori
sijyambere muri ico gice c'intara kama ya Bugesera yaho zifatwa nk'ikigega c'igihugu abonetse uruzuba nk'ubwo uyu mwaka w'uburimyi muri imyaka yano nariko ababishoboye bari bijukiye kuvomera imirima bikoze ku nzuzi n'ibiyaga bihagwiriye umugambi wagiye uranashigikirwa na leta ariko buramatari waho mu gihe ca none havuga ko ibyo byagizwemo integuro yitambi n'abari bajejwe umugambi uwo mutwara ariko aranafise umwizero aho abarimyi n'agisaba ubufasha
turiko turaraba kugira ivyaza byaramaze gushirwaho ingene bitodofa ko ubusa bikosogwe aho amakosa yabereye iryo vomegwa ry'imirima yoshikwako tugasaba abahinga yuko bozofasha kugira uburyo bwakoreshwe ntibugende impfa gusa.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yumvise ibyo yavuze ko abagirizwa ayo makosa bashobora kuyakurikiranwa ko ariko barahamagarira abanyakirundo kugira umuco wo kuziganya umwimbu kuko kubwiwe ataba amazi ingene iby'ibirere bihinduka.
Ngiye kuraba amahera ariwe ingene angana abayariye tuzobonana kwe ngo ntabyo gusina bikirimo. Ikigwa turose nuko irose umwimbu utegereza kumenya kuziganya kuko nta wuza rejo ingene haba hameze. Umugambi w'Imana nta wuzi.
Imiryango 222 236 n'itandatu niyo ubuyobozi bw'intara ya Kirundo bwemeza ko atacu yimbuye ku bitegwa by'ibigori n'ibiharage mu mirima y'agatasi muri iyo 2016 niyo muri komine Bugabira gusa. Yamara umukuru w'igihugu yarijije ko muri rusange umwe mu wiyongereye mu zindi ntara kubufasha mu buryo bw'ibifungurwa tankeka ugiye kubandanya yamara hagati y'imyaka 2019 2020 imbere yuko muri ico gice yatanguzwe imigambi yo kuvomera ibitegwa hakoreshejwe amazi y'inzuzi n'ibiyaga. Uruzuba nk'ugwatsi uyu mwaka wari gwatuma imiryango iharugwa mu ijana itingo ihungira mu bihugu by'u Rwanda na Tanzania nk'uko bivugwa n'abahaba.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture no makuru tuyabandanirize mu gisata c'ubutungane. Hari umugabo w'imyaka 25 wo mu gisagara ca Kayanza yarayahanishijwe igihano cyo gufungwa imyaka 20 na sentare y'igihugu ya Kayanza. Ni nyuma yaho yarahejeje kwagirwa n'icaha cyo gushurashuza umwana w'imyaka 12 n'igice. Uwo mugabo akaba yarasanzwe yubatse afise n'abana babiri. Iruhande y'ico gihano cyo gufungwa akaba yaraciriwe n'indishi y'akababaro y'amafaranga imiliyoni 5. Mwamenya ko uwo mugabo yari yaburanye ahakana icaha ariko uwo mwana yashurashuza jewe akaba yavuze ko uwo mugabo yamuhendesheje amafaranga. Urugero rw'abategekanirizwa kazoza ruracari hasi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo bishikirizwa n'ubushikiranganje mu byo bujeje harimo imibano buvuga ko kuva mu mwaka w'2021 abategekanirizwa kazoza bwasanze batarenga ibice 5% gushika ubu. Ivyo vyashikirijwe mu nama yahuje ubwo bushikiranganje inama y'igihugu ijerwe kugenzura ibimenyesha makuru sense hamwe n'ikigo kijejwe gutegekaniriza kazoza abakozi inesese yabaye kuri uyu wa kabiri waserukiye ubwo bushikiranganje. Yavuze ko intambamye ari uko abanyagihugu bataronka amakuru akwiye kubijanye no gutegekaniriza kazoza abanyagihugu vyinshi. Na Odiro Nkejimana
muri iyo nama ihuza abaserukira ibinyamakuru na bamwe mu baserukira ibisata vya leta bijejwe gutegekaniriza kazoza abakozi yo kuri uyu wa kabiri herekanye ko bitigira ibyo abategekaniriza kazoza abakozi bikiri hasi gushika ubu. Icyo bakibituma hanini akaba ari uko abanyagihugu batararonka amakuru ajyanye nabyo nk'uko bishikirizwa na Veronica Barindogo umwunganizi w'umushikiranganje ajejwe iby'iterambere ridakumira.
Abanyagihugu muri rusange batazi ibijyanye no gutegekaniriza kazoza. Ibyo rero bica bitera intambamye nyinshi kuko urugero rw'abategekanirizwa kazoza rucaruwa ruto cyane. Urugero rw'abategekanirizwa kazoza bageze mu karuhuko k'izabukuru hamwe no gukinga impanuka mu bisata birabwa na UNSS cyangwa na ONPR ibirenga ibice 5 abangana ibice 9 nibo bavurwa. Muri abo bice 2 bari ku mirimo bavuzwa n'ishyirahamwe ry'abakozi ba leta 20% navyo bikavuzwa n'ayandi mashyirahamwe yo kuvuzanya nayo abangana ubusa n'uduce 5% avuzwa n'abikorera ibyabo.
Naho biruko akade nimubona rongoye mu gihugu jejwe ibyo gutegekaniriza kazoza abakozi arahumuriza ko uwo mwaka turimo uzorangira hakozwe ibishoboka byose kugira ibyo kumenyekanisha ibyo gutegekaniriza kazoza abakozi bimenyekane.
Ubu dufise politiki nshasha yo gukinga gutegekaniriza kazoza abenegihugu bitabaye mu nama bagira munani y'umubiri w'igihugu jejwe gukinga gutegekaniriza kazoza aho hari ibitekerezo bya 3 na 4 kugezwa 5 2023. Hariho byashyizwe ko nk'ingingo zo gukoreraho muri uwo mwaka aho basanze ibyo politiki bamenyekana. Aha rero natwe ataki tugoye twibaza ko umwaka tuzoweza kwa barondeye bakaryokereza kugira ngo iyo politiki bayimenye.
Itegeko ryo gutegekaniriza kazoza abakozi mu Burundi mu ngingo yaryo y'221 havuga ko hashobora guhanishwa gufungwa iminsi 10 gushika kuri 30 nihadabiva ku 100% gushika ku 500% mu mafaranga y'amarundi canke kimwe muri ibyo bihano. umukoresha wese adategekaniza kazoza abakozi cyangwa kubavuza mu mashyirahamwe yabigenewe iryo tegeko nyene rigatomora ko ibyo bihano bishobora kugwiza inshuro zirenga imwe bivanye n'igitigiri cy'abakozi atatanze muri ayo mashyirahamwe yabaye gutegekaniza kazoza abakozi cyangwa kuvuzanya.
Tukivuga ibijanye no gutegekaniriza kazoza ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inkino n'imico kama wamagarira imigwi y'abatimbo iherutse gusaba ko abatimbo botegekanirizwa kazoza kwijukira gukorera hamwe mu migwi bahurikiyemo imbere y'uko leta igira ico ibafashije. Remi Barampama avugira ubwo bushikiranganje yemeza ariko ko ugutegekaniriza kazoza abatimbo bikenewe. Tumukurikire.
Ico ni nkora mutima kandi kihera kuri bo imigambi suwundi ayigutegurira ni wowe baza kuyimvira. No kuvuga yuko muri rya migwi itandukanye bakoreramo rya muri sama club ari abafisi imigambi garagara nuko bivana ingenego ubwabo bitunganya mu mugwi barimo bose bitwa batimbo ariko bari mu migwi itandukanye uko indara zitandukanye bari mu migwi itandukanye abana bariya baramenya ingere batunganira imigambi yabo hamwe abo ikora muri iyo nzira ni babandi bayeje kuyikora bashaka kuvuga ati twe turafisa aha turi twe twifuza yuko modushita ku rundi rugezo munakagira ahereye nuko biteza kugenda cyamona yuko bikenewe ko aba amanama yihimiriza bakabahimiriza kwiyumvira nabo uko bokora mu migambi ko bagira imigambi baranguye iruhande ya zangoma zibahuza bakagira n'imigambi basangiye biga nkuko nahandi bakora muri bwa ko ariyo nteguro y'igihugu iyo bahimiriza abantu ati bakorere hamwe mu mashyira hamwe mu makoperative erega ni ibyo abasangiye umugwi w'ingoma ni nk'ishyira hamwe. Umutimbo yagiye ku kazi kiwe kanega bo ari yabakora avuze ingoma mbwa abafisi cyakora hari abanyeshuri bari mu batimbo mwaba mwibaza ngo abatimbo bose n'abantu bicaye ngaho barafisi ibyabo bibabeshejeho mbwa bagahuriza kuri uwo muco.
Remi Barampama avugira ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inkino n'imico kama ni nano twarukirije ano makuru yo kuri uno mugoroba. Ndabashimire mwese mwarimo duteze abiri shimiye bagenzanje bamfashije kuyegeranya yakoze kandi Matiyo abona Yesu yakatuma amaji abashikira aya makuru mwari ko muyashikirizwa nanje Kristo ari Darerimana ndabifurije kubandanya mugira umugoroba mwiza mwese murakoze.